abatawe muri yombi uko ari batanu n'abagabo bakaba bahagaritswe ku bufatanye bw'abajejwe umutekano igisata kijejwe iperereza n'abajejwe kurwanya ubudandazwa bw'abantu muri ico gihugu. Ikimenyeshamakuru co muri Uganda Daily Monitor dukesha ano makuru kivuga ko igisata kijejwe amatohoza ku vyaha bikomakomeye catanguye guhiga abo bagabo nyuma y'amakuru cahawe n'ubuserukizi bw'u Burundi Kampala. Amatohoza yaje gukorwa mu nyuma yashikanye polisi ya Uganda mu hoteli yitwa Cab iri mu gisagara hagati Kampala, ahari umwe mu bagabo bafise ubwenegihugu bwa Uganda yari kumwe n'abakobwa babiri bavuga ko banakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ico kimenyeshamakuru ntigitanga imyaka yabo barundi kazi. Gusa uwo mugabo w'Umuganda azwi ku izina rya Joseph Garuka, inyuma yo guhatwa ibibazo yaje kwiyemerera icaha agira kwerekana ahandi hari abagera kuri 30 bari bugaraniwe mu gipangu atacepfo na ruguru. Umwe mu bakoze amatohoza yemaga ko uwo mu Joseph Garuka yaje araza muri urwo rupangu rura ahitwa Bulenga akihitiramwo abaja gusurashuza mu mahoteli. Charles Twin avugira igipolisi c'inyamiramabi muri Uganda yabwiye ico kinyamakuru ko bazokwifashisha intahe zizotangwa n'abo barundi kazi uwo mugabo n'abandi bose bari muri dosiye imwe bakabwirizwa kubihanirwa. Hari yamara abemeza ko uwo mu Joseph Garuka yemereye ico caha asa nk'utinywa n'inzego bivanywe n'imigenderanire bafitaniye. Abajejwe kwamirira kure amabi batangaza no makuru bavuze ko abo barundi kazi bari bajanywe mu bihugu by'Abarabu. Ntibatomoye ariko igihugu bari bajanywemo n'ingene bashitse muri Uganda. Polisi y'ico gihugu yibutsa ko naho abenshi mu bakorega urudandazwa bajanwa mu bihugu by'Abarabu gukoreshwa nk'abacakara, hari igihe bajanwa mu bihugu bitandukanye bakabavanamo ku nguvu ibihimba bimwe bimwe byabo birimo amasigo, imishishito n'ibindi bifasha umutima gukora neza. Iki kibazo onu iramaze kukigabisha ko akatari gake, aho yemeza ko nk'ifisigo hari aho ridandazwa amadolari arenga 150,000, umutima nawo ababa batwaye abo bantu bakawutangirwa ko amafaranga arenga 100,000 mu madolari.